bandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho igeni no ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera kuyavugwa muri Ukraine. Presidansi ya Ukraine yavuze ko umushikiranganji wa Leta Zumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin bari Kiev muri Ukraine ejo ku munsi w'Imana. Rubaye urugendo rwa mbere rwo ku rwego rwo hejuru rwakozwe n'abategetsi ba Amerika kuva Uburusiya butera Ukraine haraheze amezi abiri. Uru rugendo rw'umushikiranganji Anthony Blinken hamwe na Lloyd Austin rubaye mu gihe iyi ntambara yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatatu, aho abimaze guhitana baharurwa mu bihumbi hamwe n'amamiliyoni yatejejwe ingo zabo. Umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Oleksiy Arestovich yavuze ko perezida Volodymyr Zelensky yabonanye n'abo bategetsi babiri ba Amerika ejo ku munsi w'Imana mu gihe igisagara cya Mariupol gisa n'icyaguye mu minwe y'Uburusiya, kandi mu gihe Ukraine ivuga ko ikeneye ibigwanisho byo gusatira Uburusiya. Uru rugendo rwari rwagizwe ibanga na Amerika, kandi ibyaruvugiwemo gushika ubu ntibiramenyekana. Inyuma y'uru rugendo rwa Blinken na Austin, Perezida Zelensky ategekanya kandi ku munsi wa kane kuzobonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Antonio Guterres ategekanya kandi kubonana na Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan i Ankara ku mugwa mukuru wa Turukiya. Kuri uyu munsi wa mbere azobonana kandi na Perezida Putin i Moscow ejo ku munsi wa kabiri. Mu Faransa, Perezida Emmanuel Macron yarongeye gutogwa kuzorongora ico gihugu hari ejo ku munsi w'Imana. Yatsinze uwo bari bahanganye Marine Le Pen ku majwi 58 n'ibice 2%. Perezida Macron yahabwa amahirwe yo gutsinda ku majwi 58% kubiyandikije gutora, mu gihe Le Pen nawe yahabwa amajwi 42% mu biharuro byashyizwe hagaragara n'amashyirahamwe akurikirana iby'amatora. Perezida Emmanuel Macron abaye umuperezida wa mbere w'Ubufaransa atsindiye manda ya kabiri mu myaka 20 irangiye. Perezida Macron w'imyaka 44 y'amavuko aracyafise urugendo muri politike yiwe muri iyi manda ya kabiri atorewe. Ugo rugendo rugatangurira ku matora y'abashinga mateka amurindiriye mu kwezi kwa gatandatu, ahatazi yuko azoronka abashinga mateka benshi kugira indoto z'ibyo yifuza kuzohindura mu Faransa zizoshikweko. Ibiharuro ntabanduka by'aya matora byitezwe kwemezwa neza na neza kuri uyu munsi wa mbere. Mu ijambo ryiwe ryo kwigina iyi ntsinzi yashikirije aho yari ku kibanza ciratiro cya Tour Eiffel ku mugwa mukuru Paris, Perezida Macron yaremeye ko azotorera umuti ishavu ry'abashikiye uwo yatsinze. Avuga ko iki kiringo gishashe kidakwiye kubandanya nk'igihitiye mu myaka 5 amaze ku butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve mu makungu twuje ku mugabane wa Afrika, igisirikare cya Mali gitangaza ko abasirikare bacu batandatu baguye mu bitero intagondwa zagavye ku makambi 3, 20 nabo barakomereka. Itangazo ryasohowe n'intwazangabo za Mali rivuga ko ikambi zatewe n'imodoka z'abakamikazi zarimwo ibibombe arizo mu bisagara bya Sevare, igisagara cya Niono hamwe n'igisagara cya Bafo. Hambavu y'abahasize ubuzima n'abakomeretse, indege ya kajugujugu ya Mali nayo yarononekaye. Sevare iri mu bisagara byatewe kandi n'igisagara kiri mu karere kitwa Mopti muri Mali cyahoze gifatwa nk'ikirindiro gikuru cy'umugwi G5 Sahel wahozemwo ingabo za Burkina Faso, Chad na Mali, Mauritania na Niger zari zagiye hamwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. ahandi havuga ubwicanyi ni muri Nigeri. Muri Nigeria aho abantu bashika 110 bamaze kumenyekana ko bafuye mu manuko bw'ico gihugu igihinguriro cikura ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko ryasha ku munsi wa gatanu. Igisata kijeje gutabara cavuze ko abo bantu benshi basandavye inyuma yo gukomereka bikomeye. Igipolisi cavuze ko iki kibanza cahiye kiri hagati y'amareta ya Rivers hamwe ni leta ya Imo acukugwamwo ibitoro. Perezida Buhari yaciye ategeka ibigo bijejwe umutekano n'ibijejwe guperereza kwongereza inguvu mu kugara amacukuriro y'ibitoro yose akorera mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Isanganya ry'umuriro ku miringoti y'ibitoro muri Nigeria ryahitanye abantu benshi ryabereye mu gisagara cya Jesse kiri mu manuko bw'igihugu mu kwezi kw'icumi 1998 aho bafuye ari abanyagihugu barenga 1,000. Mu kurangiza muri Sudani, abantu bashika 168 baraye bishwe mu murwano yabaye hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu ntara ya Darfur ya Sudani ejo ku munsi w'Imana. Imigwano yatanguye ku munsi wa gatanu mu ntara ya Krink mu burengero bwa Darfur nk'uko byavuzwe na Adam Regal, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'impunzi n'abakuwe mu byabo muri Darfur, rikaba ari ishyirahamwe ry'abagira neza ryigenga. Intambara hagati y'abenegihugu muri Darfur yatanguye mu 2003 aho mu kwezi kw'icumi umwaka uheze abafuye babaye benshi ku mvo z'amatati y'amatongo, amatati hagati y'ibitungwa hamwe n'amatati y'amazi hagati y'amoko agize ako karere.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mshuti bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Abigisha bo mu gihugu cy'u Rwanda basaba leta kugira icikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ry'ibiciro by'ivyankenerwa bitandukanye.
Aya mafaranga rwose ubu ngubu kuyafata ukavuga ngo ugiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve, mbese birakabije cyane. Niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi, ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze birenze urugero.
Aba ni bamwe mu bigisha mu mashuri abanza mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi naho muri make abarovyi barasabirwa kuziganirizwa kugira ngo bazoronke ikibafasha bageze mu zabukuru. Ano makuru yose turarambura mu kanya isase mbe hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Abarimu bagwiriyemwo abigisha mu mashure atangura mu Rwanda bahangayikishijwe no kudashobora kwishura ivyangombwa nkenerwa bibafasha kubaho, basaba leta kugira ico ikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro y'ivyankenerwa. Umunyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye na bamwe muri abo bigisha maze adutegura ino nkuru.
Iyi nzu ikodesha amafaranga 15,000, ariko mu mushahara mpembwa ukuyemo 15,000 ugakuramo.
Mu gihe cy'akaruhuko ka saa sita, Bizimana Emmanuel, umwe mu barimu wo mu mashuri abanza mu karere ka Rusizi, ijwi rya Amerika tumusanze iwe mu rugo, aduhaye ikaze mu nzu y'icyumba kimwe na saro, adutereye agatebe imbere y'akameza kariho ibitabo bigaragara ko yifashisha mu gutegura amasomo, maze atwemerera ko tuganira.
Ipantaro ugiye kuguramo ishati ntago byavamo cyane nkatwe dukodesha. Aya mafaranga rwose ubu ngubu kuyafata ukavuga ngo ugiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve, mbese birakabije cyane. Niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi, ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze birenze urugero.
Mu Rwanda kuri ubu umushahara w'ukwezi mwarimu wigisha mu mashuri abanza ugitangira akazi ahabwa nyuma yo gukuraho imisoro n'imisanzu itandukanye usaga hagati 50,000 mu mafaranga y'u Rwanda. bitewe nuko amaze umwaka umwe muri aka kazi, ayo ni nayo Bizimana ahabwa. Muri iki gihe ibiciro bikomeza gutumbagira, ariko akavuga ko uyu mushahara utakibasha no kugura bike mu by'ibanze we n'umugore n'umwana umwe bakenera mu rugo.
Yewe n'igikoma duha umwana akenshi nta n'isukari birimo, kuko urabona nta n'isukari igeze. Twayiburaga amafaranga igihumbi, none ubu ngubu karitsiye ndimo uyibona kuri 2500. Ubwo bivuze ngo twabaye tuyihagaritse no kugenda nyine, niba ari ibiyiko bibiri uguze ugashyira mu cy'umwana wowe icyo uranywa nyine ukakinyweraho cyangwa ukanakihorera, kuko urebye aho ibintu bigeze birenze ukwemera.
Tuvuye aha kwa Bizimana twerekeje ku kigo cy'amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 mu wundi murenge utandukanye n'uwo mwarimu Bizimana yigishamo. Aha, Ijwi rya Amerika hasanzwe undi mwarimu wemeye kutuganiriza, ariko adusabye kudatangaza imyirondoro ye, turabimwemerera. Duhisemo kumuhimba Kabanda. Bitandukanye na Bizimana ukiri mushya mu kazi, Kabanda we izina twamuhimbye. Amaze imyaka isaga 20 yigisha.
Ntabwo umushahara wa mwarimu uhuye rwose n'ibiciro biri ku masoko. Urugero nko mu 2000 cyangwa se igihe 1998, umwarimu yashoboraga guhembwa nk'14,000, ariko ibati rigura 450. Urumva amabati ugabanyije wasangamo nk'amabati nka 35. Ubu ngubu mwarimu uhembwa amafaranga 50,000 ugabanyije n'ibati n'8,000, ubwo harimo nk'amabati agera mu 9 gutyo, biragaragaza ko umushahara mwarimu ahembwa muri kino gihe utajyanye n'ibiciro biri ku masoko.
Hamwe n'ubwo burambe, umushahara wa mwarimu twahimbye Kabanda ku mpamvu z'umutekano we, wo wisumbuye kuwa mugenzi we, kuko wahembwa asaga ati 90,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Icyakora nawe ubuzima muhira ntibumworoheye. Mu gihe abana bamaze iminsi 3 batangiye amasomo y'igihembwe cya 3, uwe wigacumbikirwa mu ishuri rya leta na n'ubu aracyari mu rugo ku mpamvu zo kubura mikoro.
Ntaragenda kwiga, ariko kugeza na n'ubu ndi kwibaza uko byagenda bikanyobera. Ubwo nuko nguko bimeze, kandi urumva niba ngiye ndashobora kubona ubuzima bwo kurira umwana, ni ikibazo nyine gikomeye cyane. Urumva ko psychologically nange uretse morali yindi umuntu aba ashobora kugira, urumva bigira impact mu mutwe, hari ikintu biba bigabanyijeho kuri morale.
Kugira ngo abashe kubona aho gutuza umuryango ku nguzanyo 3 zishobora gutangwa na mwarimu Sako, banki y'abarimu wo mu Rwanda, uyu mwarimu twahimbye Kabanda afitemo 2 yishyura buri kwezi, ku buryo arenga 1/2 cy'umushahara we asigara muri banki. Ni ubuzima asangiye na benshi muri bagenzi be bahuje umwuga, ku buryo hari n'abo kwezi gushira bagacyura mu rugo amafaranga atageze ku 500,000 y'u Rwanda kubera kwishyura inguzanyo.
Niba ufite inguzanyo ebyiri, ufite avance sur salaire, ukagira ingoboka icyo gihe ukanasaba kenze, ushobora gusanga umwarimu uhembwa amafaranga 50,000 na bingahe, akahembwa nk'2,500, akaba ariyo umushahara ategereje ku kwezi. Icyo ngicyo kiriho.
Aba barezi bombi bagasaba ko hamwe n'iri zamuka rikabije ry'ibiciro, hakwiye gutekerezwa uburyo umushahara wa mwarimu wahuzwa n'aho ibihe bigeze.
Leta yareba ikikora ikazamura umushahara wa mwarimu, cyangwa se ikareba cya kigega nzahurabukungu igashyiramo amafaranga yunganira mwarimu, kuko aho ibintu bigeze byaturenze, twacanganyukiwe, mbese buryo umuntu ajya kuvuga yashize.
Nk'uko mu mpande zose bagenda bashakisha ibisubizo, ntibarebe koko uburyo ki mwarimu ubuzima bwe bwazamukaho.
Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza muri Minisiteri y'Uburezi niba hari igiteganyirizwa abarimu cyabafasha guhangana n'aho ibiciro bigeze ku isoko, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro twahamagaye Madamu wa Maria Valentine utegeka iyi Minisiteri ntiyitabaga. Yewe n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Mu Rwanda, abarimu bari mu bagize umubare munini w'abakozi ba Leta. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi yo kugera mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka yagaragazaga ko bose hamwe abigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagera ku 100,000. Inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zivuga ko hari politiki yo kuzamura umushahara wa mwarimu gahoro gahoro no gushyiraho uburyo bwo kumwunganira nk'inguzanyo zamufasha gukora imishinga iciriritse yunganira uyu mushahara. Icyakora ku bakora uyu mwuga bagasanga guhuza imicungire ya bene iyo mishinga n'akazi kabo kabasaba gukora iminsi yose bigoranye. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, ishyirahamwe ritunganiriza kazoza abakozi INSS mu mfunyapfunyo rihamagarira abakoresha mu gisata c'uburovyi gutangira intererano abo bakoresha ni mu gihe ishyirahamwe y'abakukuruke mu Burundi rivuga ko abakozi barenga 60% badatangirwa intererano izo bafasha mu zabukuru inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashijemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Thierry Yves Ndayishimiye.
Ishirahamwe INSS ritegekaniriza kazoza abakozi ryatanguje kuva mu ntango z'umwaka w'2022 risekeza ryo guhimiriza abakoresha. Iryo sekeza n'iryo kubasaba gutangira intererano za buri kwezi abo bakoresha. Nkuko Jean Petindi Kumasabo ajejwe injira ry'abakozi muri INSS yabibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ariko rero abakora umwuga w'uburobyi nibemere ibyo basabwa n'ishirahamwe INSS kumva babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga, ayo mezi rero nayo ne aba misi mike. Rero niyo mpamvu naka kazi kacu saka kontra uno munsi umukozi uramurira INSS ugaca ejo mukavana
umurovye nta mushahara bise ku kwezi donc ari kibonetse bavuye kuri bakakizana muragira depense system kabigabana n'abarozi.
Ishirahamwe INSS risaba abarongoye ibyo bita IBP gutangira buri murobyi bakoresha intererano ya buri kwezi ingana n'5,200 mu mafaranga y'amarundi. Abakoresha abarobyi kumwe hawa kajaga muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko badatahura ingingo ya INSS.
Hanyuma bo baje batubwira ko bafise ibyo bafatiye ko izo bintu bafate ko by'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mwe habacu wakajaga umwanya muri amezi menshi abaruje turabura tusanga amezi 3 amezi 2 niyo duparave na kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagacha batubwira ngo utezo gukotereza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwe umwaka hagi usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi 2 cyangwa amezi 3.
Ishirahamwe ryo gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi rimenyesha ko abo bakora umwuga w'uburobyi basiguriwe bihagije amategeko ngendegwako. Jean Petindi Kumasabo ajejwe injira ry'abakozi mu ishirahamwe INSS yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ibyo bari barasezeranye n'abakora umwuga w'uburobyi.
Novuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu 2020 twaciye tugira amanama yo kuba sigurira ibiri muri ritegeko kugira babe baritegura. Turabisigura turi kumwe n'ababarongoye, turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya kumyeha, hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatron pêcheur bahati. Kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ibyo twumvikana.
Ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi riranegura ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashirahamwe abategekaniriza kazoza. Joseph Muhutu arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko barenga 68% badatangirwa izo ntererano. Avunira akagohe ishirahamwe INSS kugira ico rikoze.
Turavye abakozi bariho ubu barenga 212,000 248. Murabo 188 n'umwe nibo batangira abakozi intererano. Mu gihe 331,467,368 9% badatanga intererano y'abakozi. Iryo ni kosa cyane rikomeye. Nibaza rero ko INSS yotegerezwa kwishuza ayo mafaranga ikaheza ikaraba nuko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bufatika ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa.
Abakora umwuga w'uburobyi mu ntara zitandukanye z'igihugu baba 15,400 nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ry'abarobyi mu Burundi. Gabriel Butoyi arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora uwo mwuga w'uburobyi kwitabira ku kamu ko kwiziganiriza kazoza kabo bazikora ko bamaze gukukuruka mu kazi.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Impunzi z'Abarundi zo mu kambi ya Rusenda muri Congo zivuga ko zifise ikibazo cyo kuronka ibipapuro vya transfert bizihesha kuja kuvurirwa hanze ya territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inkuru imenyesha makuru Ijwi rya Amerika, Vedaste Ngabo ari uvira.
Aba Barundi bivuriza ku ivuriro ryo mu nkambi no ku kigo nderabuzima cya Rusenda ndetse no ku bitaro bya Nundu bavuga yuko bibagora guhabwa za transferi zo kujya kwivuriza Bukavu na Uvira. Jimmy Bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda, aragaruka kuri iki kibazo kiraje inshinga bamwe mu bagwayo mu Rusenda.
Nkuko bisanzwe bimeze, umuntu yagwaye aritura ikigo cha ubuvuzi bita Poste de Sante iyo binaniranye akamanuka hajya hepfo kuri Centre de Sante hanyuma binaniranye bakamurungika inundu ico gihe rero yageze inundu naho hari gihe bishika bikananirana bigasaba yuko bamwungururiza ku bindi bitaro bashoboye kumukurikirana kugira ngo ubwo bugwayi bwiwe bukire rero muri ico gihe harabi kibazo gikomeye cyane harabi kibazo gikomeye kuko mu kumwunguruza haseri rafatira ku buryo ibifisi barashobora kureka umuntu babona yuko yokira ariko kubera amafaranga yo muvura babonye ari menshi bakamugarukana mu nkambi kuza kurorererayo urufu kumbure
Manirakiza Vince ni mvuzi muri village ya 13 afite ubugwayi bwo munda musabwa kwa bago avuga yuko yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Uvira cyangwa bya Ukavu
nagize ikibazo cy'ubugwayi bwo munda aho natarataje ndaje kwa muganga poste de santé twegereye ndagenda inshuro zine zose centre de santé iri hanze y'ikambi ndagenda inshuro zitatu zose aho bagerageje ku kuma referansi ija kubitaro bikuru by'inundu aho nabaye hospitalize hafi indwi zibiri mugabo biranga cya kibazo cy'umari kwa kundi nyene ndagaruka aho kugira ngo bandungike imbere kumbure ku bindi bitaro biteye imbere bashima kungaruka na mu nkambi
Nzayihayo Matias agenda n'ubumuga avuga yuko usibye kudahabwa za transfer zo kujya kwivuriza ahandi hatari muri fees bafite n'ikibazo cy'imbago n'amakinga y'abagendana ubumuga zashaje ariko bakaba tarabaheze izindi
umuntu agendana ubumuga wenyine ngaha twaje ufise transfer yo kuva ngaha ni Bukavu canye ni Buvira kuzidisaha mabeki aduhereye ko ingorane dufise n'izirezire kuko tutanafise n'ahantu dushobora kwitura
si mu nkambi ya Rusenda honyine impunzi zifite ikibazo cyo kubona za transfer zibajyana kwivuriza hanze ya territoire ya Fizi ahubwo ni impunzi zo mu nkambi ya Mulongwe nzifite icyo kibazo Nyabenda Alex afite ubugwayi bw'umutima yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Bukavu
yewe nafashwe n'ubugwayi ubugwayi bw'umutima ntabwo yari giye nyine bamaze transfer yo kujya kuvurirwa Bukavu ya mbere barantwara baragenda abantu buvira uvira inyandikira yindi transfer yo kugenda ibukavu sinagiye n'uwo twari kumwe hariho n'abantu bihungura mwumva nk'impunzi zihunguka kubera kubura ubuvuzi akavuga ati umenga nshitse mu Burundi novugwa n'ukuvuga mukanje ajya kurimira amahera akazana akangurira utudawa abana ntibarya n'isombe barirya bitagira umunyu
umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko bakomeje gukora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo cy'izi impunzi zifuza kuvurirwa handi zibone transfer
igihwaro cyo kuvugira turagikora kandi aho tuvuga ni muri haseri no muri senere sene ni serukira leta aho habiri ntaho dushitsa ijwi ryacu kugira ngo barabe yuko bogira icyo badufasha kuri abo bantu
twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo ntibyadukundira ariko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi atubwira ko iki kibazo cya transfer gishobora kuba giterwa n'uko ishyirahamwe rya rishinzwe ubuzima rya DES ryasimbujwe bityo ishyirahamwe rishasha ryarisimbuwe rikaba ritaratangira gutanga za transfer Veda Singapore ku bwaradejwe rya Amerika uvira mu ntara y'Kivuye
Ijuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yagezeho mu gisata cha sport naho duhereye mu Rwanda equipe ya APR FC iracari imbere ku rutonde rw'agategekanyo rwa championat y'umupira w'amaguru mu ciciro ca mbere mu Rwanda inyuma y'umunsi wa 24 w'imikino Jean-Claude Munyandinda atubwira ibindi
Mumpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yageze ku munsi wa 24 kwa gatanu habaye imikino ibiri ku stade Kamarampaka i Rusizi ikipe ya Espoir FC yatsinze Rutsiro FC bitego 3-1 Gorilla FC nayo itsinda Gasogi United bitego 3-1 ku stade ya Kigali Nyamirambo ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine Musanze FC yatsinze Gicumbi FC igitego 1 ku busa ku stade Ubworoherane Musanze icyo gitego 1 ku busa kandi nicyo Rayon Sport yatsinze AS Kigali ku stade ya Kigali Nyamirambo ni nako byagenze kuri stade y'Ingoma mu ntara burasirazuba kuko ikipe ya Bugesera FC yahatsindiye Etoile de l'Est igitego kimwe kubusa. Undi mukino wabonetsemo igitego kimwe kubusa nuwo Etincelles FC yatsinze Police FC kuri Stade Muganda i Rubavu. Ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri yombi bera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 6 n'igice ikipe ya APR FC yatsinze Marine FC igitego kimwe kubusa. Guhera saa 9 hakurikiyeho umukino wa kabiri nawo urangira ikipe ya Kiyovu Sport itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe kubusa. Nyuma y'umunsi wa 24 wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere iracyari APR FC ifite amanota 58 ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri ifite amanota 53 Lyon Sport ikaza ari ya gatatu na amanota 41 ikipe ya kane ni Mukura Victory Sport ifite amanota 38 AS Kigali ni ya gatanu na amanota 37 ku mwanya wa gatandatu turahasanga Musanze FC ifite amanota 35 Police FC ikurikiraho ku mwanya wa karindwi nayo ifite amanota 35 ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota 33 Marine FC ikaza ku mwanya wa 9 na amanota 29 ku mwanya wa 10 turahasanga Gasogi United ifite amanota 26 Bugesera FC nayo ifite amanota 26 ikaza ari ya 11 ku mwanya wa 12 hari Etincelles FC ifite amanota 25 Rutsiro FC ifite amanota 28 ikaza ari ya 13 ikipe ya 14 ni Gorilla FC nayo ifite amanota 28 Etoile de l'Est iza ku mwanya wa 15 na amanota 20 ikipe ya 16 ano ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 16 tukiri mu mupira w'amaguru u Rwanda rwamaze kumenya andi makipe y'ibihugu bazaba bari kumwe mu mikino y'amajonjoro mu matsinda mu guhatanira itike kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Cote d'Ivoire muri tombora yabereye muri Afurika y'Epfo Amavubi y'u Rwanda yisanze mu itsinda rya 12 hamwe na Senegal Benin na Mozambique muri aya makipe n'ibihugu ariyo Amavubi y'u Rwanda intare za Senegal inkima za Benin inzoka z'ubumara za Mozambique hagomba kubonekamo amakipe abiri azerekeza muri Cannes mu mpeshyi y'umwaka utaha kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Haruna Niyonzima avuga ko ari urugamba rutoroshye ariko kandi nanone ngo byose birashoboka
icyo navuga nuko iryo tsinda ntabwo ryoroshye ariko twiteguye neza tukitegura kare abantu bakaba serious ibyo byose birashoboka gusa wenda icyo navuga nuko urebye Senegal urebye Mozambique urebye iyo Benin izo ekipe ni ekipe zose twagiye dukina nazo ntabwo ari ekipe zoroshye ni ekipe ubona zifite aho zimaze kugera muri football ariko urabizi muri football y'ubu ngubu ibintu byose ni ukwitegura biteguye neza ndetse bagashyiraho niyo ambition ibintu byose birashoboka nk'uko mwari mbivuga
mu mukino w'ikubitiro w'aya majonjora Amavubi y'u Rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya Mozambique umukino uzabera i Maputo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka yari Claude Munyandinda i Kigali
Jean-Claude Munyandinda urakoze mu Burundi umurwi wa Dinamo niwo waraye utahukanye igikombe c'inkino zibanziriza ihiganwa rya basketball utsinze Lezipo ku manota 67 kuri 58 inkuru tubaza Desire Hatungimana
Kuno w'Imana niho inkino zitangurira iganwa rya basketball mu Burundi byarangira ritahukanye n'umugwi wa Dinamo umugwi wari umaze iminsi utifashe neza ariko ukaba watangaje abantu mu gutahukana urwo rukino rwa nyuma utsinze umugwi wa Lezipo ku manota 67 kuri 58 karakanyamuneza ntangere rero muri Dinamo kubona basubira kwisubiza ibikombe mu gihe abantu benshi bari bamaze kubakura ku intoke Olivier Ndayiragije amenyereza umugwi wa Dinamo amenyesha igituma bari baryohewe n'icyatumye aje kimwe insinzi yo kuno w'Imana
uko turaba aho twavuye naho turiko turaja buroboro turiko turabona ko mugere kuhinga uri kuritegura neza kuja muri mafaze ya shampiyona tugira ya viva nibaza ko intsinzi itweretse aho tugeze ama ikatwereka ko naho twatsinze hari akantu duteza kukosora kugira tubandanye turonka izi ntsinzi
naho rero batahukanye icyo gikombe Olivier Ndayiragije abona yuko akiri byinshi byo gukosora muri uwo mugwi narya ihiganwa ry'u Burundi bwose muri basketball rigiye gutangura ku munsi wa gatandatu w'inondwi dutangiye
tugiye kugerageza muri intege defense cyane cyane yacu kuko uravye nk'ubu na match ya iheruka match ya kwa gatandatu urabona ko karta ya mbere na karta ya kabiri baturusha amanota menshi tukibaza igituma rero n'uno munsi wabanye byatubaye ko rero nibyo tugiye kwiga cyane cyane kuri defense yacu turabe ingene tuza muri defense turi determine tukurikiza amategeko ama consigne tukagerageza kwibutsa tukaba tubibutsa defense ingene aho bahagarara n'ingene bategereza kugira amakuverture
nshimira Imana Christian wewe amenyereza umugwi wa Lezipo uwo mumenyereza yigeze kubakinira umugwi wa New Star akaba yaranawumenyereje amenyesha yuko barushijwe ariko akavuga yuko na cyane cyane igice cya kabiri aricyo cyabakoze ko
bo je nibaza yuko tatangira ikintu kinini cyabuze
kuko giye kuraba badutsinze muri deuxième partie bisigura yuko abaye manque de concentration peut-être ne bazaye parimo fatigue ariyo chema tactique ya défense tutakurikije ko twakurikije muri première partie bazaye kuniyo fe fatigue arimo ariko nayo ninacho kwikwaza cyane ikindi kintu badutsindiye ko ni kintu bita ama passe extérieur mwa gerageza aga penalty tugenda tukugaza kugira ama help mare mare gacha basohora hanze ku matitira tuwapo gasanga barayareshije nibazwa izo details za koza ariko tugerageza gusohora
mwomenya ko higanwa cy'u Burundi bwose rizotangura ku munsi wa gatandatu none tukatanguye urukino rwo kugurura iryo higanwa rukazohuza umugwi w'urunani utana mu mitwe na New Star Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubuta